bijya bisigarira bikubibone kajya bituma akabonge kasura kugwira bijya bisigarira biri hajya ku mugaragaro bituma agahinda kabagashasha
amwe mu magufa y'ivyo bisigarira by'abantu aracari ku impunzu bikerekana ko abantu batawe aho hantu barabagabo n'abakenyezi abanyabuheka baremeza ko muri ako karere habereye ubwicanyi kuva mu mwaka w'1997 gushika mu 2000 intambara yatumye baburana n'ababo batamenye niba barishwe icyo kinogo kiraho ku mutumba buheka cagiye habona ku buryo butitezwe
mwene aha hantu niwe yashoboye kugira ngo abumbishe amatafari hanyuma ashobore kwiyubakira inzu muri uko kubumbisha amatafari aca asanga ahaye yimba ivu kumbe ryavuririmwo abantu batawemwo rero tuza kubibona batubwiye bati yamara haraboneka amagufa
bamwe mu banyamuheka bishikiye kuraba ivyo bisigarira bavuga ko bamenye zimwe mu mpunzu z'ababo zigifutse amagufa
turafite n'umwarimu arongoye ishengero rya katolike yamye yiyumvira yuko abona rujya ruhuza uguruti simubona harya akavuga ati ibyo aribyo byose urya ni mama wanje yoba yahambwe ngaha kuko yaravuga yuko nyina wiwe yoba yiciwe ngaha acahambwa muri iki kinogo rusangi cyo ngaha
abanyabuheka bavuga ko icyo kinogo kiri mu byo bisigarira cyari mu kigo cy'umugwi w'abantu bazwi
babikora mu ibanga kuko ahantu bari bahasize urugo hinjira nyene abasirikare n'abari bajejwe gukora icyo gikorwa cy'ubwicanyi sishatse kuvuga n'uwararongoye iyi pozisiyo ngaha kumbure umugwi kuvugana ukuri n'ukurekurirana uzobikurikirana ku buryo dushobora kuronka inyishu y'ibibazo by'aba bantu bapfuye kuko ntibyogenda uko nyene urabona n'aba bene gihugu bari ngaha ko bifashe ku munwa batangara
umuntu afashwe byumvikana ngo baramurungitse iyo bamurungitse kumbe yabagiye kubikwa ahangene dusanze amagufa
Aloyiz Batungwa nayo umushakashatsi muri kahise kabi kabaye mu Burundi avuga ko ico kinogo kiri mu bindi birenga 400 bimaze kumenyekana ko byatawemo abantu babanje kwica kubwiwe byo bavyiza banyene kubura bamenye abatawe muri ico kinogo abaribo
kibabaje gusa nuko kumbure atakiriho kiyo ico novuga nti abantu bacha bakora kugira ngo bavuge bati aba ni banaka bamwe bamwe ko umuntu ashaka kumenya impunzu ati impunzu yari yanaka hari ibintu bitabora cyane bakavuga bati twebwe abacu bagiye hajya nta mugambi w'igihugu uraboneka kugira ngo ibyo bisigarira ahantu hose bitowe igipolisi intwaro ndetse n'abanyagihugu bake bihutira gukingira aho hantu baba bakwiye guca bakorana n'abanyagihugu bo ngaho boroshwa nabo inyigisho hamwe n'intwaro hanyuma ikintu cya mbere baca bakora nuko baca bakingira
Uyu mushakashatsi igikorwa cyo guhiteka ibisigarira by'abantu iyo bitowe kiraba abarundi bose akabona ko hatangwa inyigisho zikwiriye
abamenyeshamakuru abagize intwaro abapolisi nushaka kubasaba ibintu tabahaye hari hakwiye ubwa mbere inyigisho zo cyano vuga nti ku maradiyo zigacya mu masengero mu barongoye intwaro kugira ngo bigishe abarundi bababwire ko hari ibisigarira by'abantu hirya no hino kandi bitari mu kaburi kugira ngo uzobibona ahari hose amenye ikintu cya mbere akora ko ashinga igiti akabuza abantu ko basubira kwahonyora bakabwira abajeje intwaro bakabwira abajeje umutekano abajeje umutekano bagacyabwira severe
nyinitongo ryatowe mu ibyo bisigarira by'abantu yarahagaritswe n'igipolisi cishikiye aho ku mutumba wa buheka kwirabira ibihari abanyabuheka bavuga ko yoba yahowe ko atamenyesheje n'ingoga ibyo yabonye aho banyabuheka nyene bakemeza ko kuri uyo mutumba hari ibindi binogo byatawemo abantu bishwe bagasaba umugwi severe kudateba kuhishikira Inyanza Lake Tesimunezero ijwi rya Amerika